mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diana Ninahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amaganya ni menshi kuri bamwe mu Barundi batararonswa ivyangombwa bibarekurira kubaho nk'impunzi muri Tanzania.
Daheze umwaka n'amezi abiri batubarira ko bazoturonsa ivyangombwa, ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura. Abana bagomba badupfireko n'inzara, kwa muganga ntibatuvura, tugiye baca batwirukana. Naye ikitavuzwe coco n'inzara iri mu kutwica.
Uyu ni umwe muri abo Barundi bamaze igihe bari muri Tanzania ariko bataremererwa kubaho nk'impunzi muri ico gihugu, adondagura zimwe zimwe mu ngorane bariko baracamwo. Iyo nkuru turagaruka ko handi hatombwe hafi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ku gihugu cha El Salvador cyategetse ko abadiplomate ba Venezuela bava mu gihugu cyabo. Ni mu ntumbero yo kudashigikira kuba perezida Nicolas Maduro ari ku butegetsi. Leta ya Maduro nayo ibicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu, yaciye atangaza ejo kwa mungu ko umudiplomate wese wa El Salvador i Caracas ategetse gutaha bitarenze amasaha 48. El Salvador irongwe na perezida Nayib Bukele, ni kimwe mu bihugu birenga 50 vyatangaje ko ya Maduro itemewe n'amategeko. Bishigikiye Joan Guaido yatangaje ko ari perezida w'ifata kibanza muri ico gihugu. Muri Sudani, amashamu yagize uruhara mu myerekano yakuye ku butegetsi perezida Omar al-Bashir, batangaza ko atantambamye botera yobuza Bashir kurengukishwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI. Bashir yakuye ku butegetsi n'abasirikare mu kwezi kwa kane muravyibuka, yagirizwa na CPI ivyaha vya genocide, ivyaha vyo mu ntambara, hamwe n'ivyaha vya kiremwa muntu mu ntambara mu ntara ya Darfur. Intumwa inyuma yo gukurwa ku butegetsi, abacamanza ba CPI barongeye gusaba Bashir kurenguka kwiregura kuri ivyo vyaha vyose yagirizwa, ariko abasirikare bari bafise ubutegetsi banase kumutanga. Abantu bashika ku 300,000 barishwe, abandi miliyoni zirenga 2 barata ingo zabo kubw'iyo ntambara nk'uko bitangazwa na ONU. Ishami mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe yigenga barongereza ibikorwa byo gufasha abasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu bice bimwe bimwe byo mu ihembe rya Afrika. Imyuzure yakurikiye imvura nyinshi maze amezi igwa yarasinzikaje Somalia, Kenya, Sudani y'Ubumanuko na Ethiopia, bakanagabisha mbere ko mu minsi iri imbere bishobora kuba bibi gusumba. ONU ishikiriza ko 200,000 by'abantu bataye ingo zabo, ibitungwa biharugwa mu 1,000 bihasiga ubuzima, hamwe n'ubundi butumwa nzi bw'abanyagihugu. Yens Larek avugira igisata ca ONU kijejwe imfashanyo arico oca mu mfunyafunyo, avuga ko ONU isaba imfashanyo amakungu yo gufasha abantu ntibahitanwe n'ingaruka z'iyo myuzurira zirimo inzara, ingwara hamwe n'ibindi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kandi tubahaye ikaze kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba kugira ngo mwumve ijwi rya Amerika muja kuri metero 19.22. Turi no kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu, YouTube nayo ni radio yacu VOA. Muratwumva tanko manzi kuri mwebwe mutwumva muri mu makambi atandukanye y'Abarundi muri Tanzania.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze tu ya here muvyimpunzi z'abarundi hari bamwe mu barundi bakirondera ubuhungiro n'ivyangombwa mu gihugu ca Tanzania basaba leta kureka kudindiza ivyabo bakandikwa nk'impunzi abaganire n'ijwi rya Amerika makambi atandukanye nka Mutenderi bemeza ko bakomerewe kuko badashobora no kuronka ingene bavura abana bavuza abana babwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye
Benshi muri bona bahunze mwaka wa 2017 no mu ntango z'umwaka uheze kuva bahunze gushika n'ubu ibararonzwa byangombwa ibaranga ko ari impunzi mu nkambi ya Mutenderi harimo barenga gato 2008 mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine Kibondo zimwe mu ngorane zihangayishije abadafise byangombwa ibaranga yuko ari impunzi no kutaronzwa ibiribwa kutavurwa nk'abandi no kubura uburaro aba ni bamwe mu bavuga giye kuri mikro y'iyi ya Amerika
nashice ngaha mu mwaka uheze aheze umwaka n'amezi abiri twarageze ngaha bacha batangura kutwirukako ngo dusubire mu Burundi tunyegera mu bantu kubw'ibibazo twari dufise tumaze kunyegera haturaguma ngaha tujya kwa makazi batubarira ko bazotorosa ibyangombwa ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura abana bagomba badufire ko n'inzara n'ubu ntiturabona icyo leta dukorera kwa muganga ntibatuvura tugiye bacha batwirukana abana ntituronka umuti tubaha turinda kugenda inyuma y'ibijiji kuburondera kugira abana bashobore kubaho na twebwe nayo ikitavuzwe cyoco n'inzara iri mu kutwica
twebwe batubwira ngo nitugende dutegereze ngo aho bizoshikira bazoduhamagara none twarategereye twarahebuye ahubwo tugiye kwicwa n'inzara tugiye gupfa tutanambaye uduhuzo twaduhereye ko twambaye ubusa kuva jikino sindigera nja kwa muganga naragiye rimwe baca baranyirukana ngo tugende ngo tuzane amafomu n'amakadi
muri rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka 2019 impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bahungiye mu gihugu cya Tanzania barambitswe imiringa no kwemezwa ariko gushika n'ubu ntibaramenya amaherezo y'icyo gikorwa iyo bagiye kwitura mu biro bya HCR na leta ya Tanzania baguma bababarira barindira
ibarura twararikoze imiringa turayambara baradufotora ariko mw'ibyo byose nta na kimwe twabonye baduha cerekana ko turi impunzi
yego cyane naritabiye isansu igere sasa kandi banyakire neza be n'umujyango wanje wose itanshimishije nuko baje kudufotora twese n'umujyango baciye batwanka batwabareka kuduha ibyangombwa nk'ifomu hanyuma cha turunga kwa makazi kushika n'ubu nta kintu turaronka
urabona kugeza n'ubu baratwambitse miringa yibarura nta kintu baduhaye hajewe nari nahunze narigorewe nakize ngo ndabibabwira bambwiye ngo ibyo nibisanzwe mu bantu ngo barundi ngo duhunga inzara ngo ntiduhunga ngo mahora arahari
baguma bacu barango niturindire twararindiriye twaravuze ico bo dukorera n'ubu turacategereje ariko ntubona ikivamo
izo mpunzi zidafite byangombwa zifise ico zisaba leta ya Tanzania hamwe na HCR
none rero twebwe icyo twosaba leta turasaba leta nkaje wende umukecuru naramugaye sinza gucingero ndasaba leta yuko yompa byangombwa nkuko abandi babibahaye nanje nkaronka utwonja nkaronka n'amahoro mu mutima naye nahunze ndaba ngo ndonka mahoro no yokuza ndibuka abana banje none leta ya Tanzania yirandi
turasavye rero yuko natwe bo turosa byangombwa nk'impunzi kuko bandi barapokera natwe turaba nabahora baduha utwo dufungura ubu natwe bakiduha kubera imvu zuko bavuga yuko baronka kire ikwiye umuryango w'umuntu
mu ntango z'ukwezi kwa 10 aho leta ya Tanzania soye itangazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi harimo barenga gato 2500 batahukanye ku nguvu mu batahukanywe harimo abogariwe makarata kubera impamvu zitandukanye n'abatari bwaronswe buhungiro naho biruko abadafise byangombwa mu nkambi zose zandutanya rugusho na Mutenderi barenga gato 4000 bitigiye bitangwa na HCR kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
James Jovini arakoze ivy'impunzi z'abarundi turaza kongera kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro turabwira ivyo kwerekana imideri biciye mu nyambaro ariko imbere yaho tumira mate gato hama dutandukira havugwa mu Rwanda Amafaranga acibwa abatwaye imodoka n'amapikipiki banyoye inzoga zirengeje urugero mu Rwanda giye kuza arunganira igisata ca mituela gisahiriza mu kuvuza abanyagihugu muri ico gihugu mugenzi wacu Assumpta Kabuyi atugire ku muriri w'ino nkuru
Umuyobozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza Mutuelle de Santé mu kigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB Deo Gratias Ntigurirwa yabitangarije abanyamakuru mu mahugurwa bashoje ku wa kane w'icyumweru gishize. Aya mahugurwa yaragamije gusobanura imikorere y'ubwishingizi mu Rwanda. Ntigurirwa avuga ko kubera ubushobozi budahagije bwa Mutuelle mu kuvuza abanyamuryango bayo, leta yafashe ingamba zo gushaka aho andi mafaranga yaturuka. Leta isobanura ko amafaranga 150,000 acibwa utwaye ikinyabiziga yanyoye inzoga zirenze urugero rwashyizwe kuri 0.08 azajya ashyirwa mu isanduku ya leta ajye kunganira Mutuelle. Leta ivuga kandi ko izanakura andi mafaranga mu bigo by'itumanaho ndetse n'azajya aturuka mu bikorwa byo gupimira ubuziranenge bw'ibinyabiziga. Bwana Deo Gratias Ntigurirwa avuga ko ubushobozi buzongererwa Mutuelle buzafasha abanyamuryango guhabwa ubuvuzi bugezweho, dore ko muri iki gihe hari ibyo batabonaga kubera mikoro make.
Hari ubushobozi nibaza ko rero abantu tuyatugenda dutera imbere gahoro gahoro, hari ibyo bidashoboka si uko ibyo dukeneye byose tubasha kubibona. Niko nibyo nabona tanye bavuga ko mu mbogamizi dufite harimo imbogamizi y'ubushobozi utahagije ugereranyije natanze urugero rwa diyarize. Diyarize ubundi ikora ubuzima bw'umuntu we bwose, ariko na dutanga esheshatu kuko tureba yuko zagombye kubaho ubuzima bwose. Ariko aribyo mvuga uti mu bushobozi buke zite reka gusaranganye gutya mbereye kuri ABCD tuzamuka.
Leta ishyize imbaraga mu gukurikirana abantu bose batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha birenze urugero fatizo rwashyizweho. Mu kiganiro umuvugizi wa polisi yahaye Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize yavuze ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani kugeza mu kwezi kwa cyenda polisi y'igihugu yari imaze gufata abantu 700 batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha birenze urugero. Polisi ivuga ko ufashwe yanyoye ibisindisha birenze urugero imuca amafaranga 150,000. Ni ukuvuga ko mu kwezi n'igice abantu 700 baciwe miliyoni zisaga 100 ajyanwa kunganira Mutuelle. Leta kandi isobanura ko umugambi wo gukumira abantu batwara imodoka banyoye ibisindisha idateze kuwutezukaho, ahubwo iteganya mu gihe cya vuba kugabanya ibipimo yagenderagaho. Minisitiri w'ubutabera akaba ari intumwa nkuru ya leta Johnson Businge aherutse kubibwira itangazamakuru mu kiganiro cyahuje abanyamakuru na polisi y'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa 10.
Ubu rero campaign ubukangurambaga burakomeje, akomeje ku muvuduko, urakomeje ku nzoga, ari utwuma bafite ku muhanda uhuhamo kakagaragaza igipimo cy'inzoga banyoye. Ariko ibyo turimo tugerageza gukora, nubwo icyuma gipima 0.18 muri iyi minsi iri imbere turashaka kuzagabanyaho gatoya tukagera kuri 0.4 muri iyi minsi iri imbere, ntabwo biri butinde. Ariko turifuza ko bidukundiye, turashaka ko umuntu wanyoye rwose areka gutwara.
Mu byatekerejwe byakongera amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, hanatekerejwe ko umusanzu umuturage atanga 3,000 mu mwaka ushobora kuzamurwa. Gusa uyu mugambi ushobora kuzagorana kuko abaturage benshi usanga barihirwa na leta, ababasha kwirihira nabo bakavuga ko 3 ari byinshi mu mwaka. Hari ndetse n'abatekereza ko ahubwo ukwiye kugabanuka.
Babigoye nyine bwo utashyizeho guhinga ngo ukutuze kandi ufite n'abana mu ishuri wenda urihira abo nk'umufite wondihirira wiga mu wa 2024. Nkatanga yo ngayo 18 ya Mutuelle bo ntaburamo n'utundi tubazo twinshi turugo nawo uratubona biba ari nko kwiharangura. Ubundi
ku buryo mwumva ko haramutse hageze ikiyongeraho byaba
bigoye cyane,
mwumva mwaguma kuri 3.
Ubundi ku bwanjye wanagabanya ko bahinzi biragoye bagabanyaho rwose nibwo byanyorohera nibura nka 2 buri muntu.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza gitangaza ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka 2019-2020 imibare y'abamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza igeze kuri 74%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, na wewe urakenuye tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, ababa mu kigwa cya Kirehe ni mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bavuga ko bahura n'ingorane mu kuronka ubuvuzi bukwiriye kuko ivuriro ry'ibanze rihari rikora ku murango gusa. Mugenzi wacu Temistocre Mutijima yarabagendeye maze adutegura ino nkuru.
Abatuye ku Kirehe basanzwe bagaragaza ikibazo cy'ibura ry'ibikorwa remezo by'ibanze nk'intambamyi ku mibereho yabo mu bijyanye n'ubuvuzi. Kuri iki kirwa gituwe n'abarenga 100,000 habarizwa ivuriro rimwe ry'ibanze, aya bakunze kwita poste de sante mu ndimi z'amahanga. Abatuye bavuga ko ari bo ubwabo bishyize hamwe bararyiyubakira binyuze mu misanzu batangaga, hanyuma leta iboherereza abaganga. Icyakora bakavuga ko amasaha y'akazi kuri iryo vurira giteje imbogamizi.
Bavura kugeza saa 9 ubwo bagataha. Bamara gutaha rero kuko nta muganga ubusigaye ngo avure nk'uwaba yafatwa bitunguranye ubwo akaba ari ikibazo duhura nacyo. Cyangwa nk'umubyeyi yafatwa n'inda agahura n'ikibazo nta muganga uhari ngo ahita mu transfer agende.
Serivisi ni nziza ihaba ariko ikibazo dufite cy'ivuro rya no gukirehe. Ni ikibazo cy'uko nta muganga wanijoro tubona. Abaganga bahavurira barataha nabo bakataha kurya amazi. Ubwo ikibazo cyane ijoro wafashwe n'uburwayi akabura ukuntu yakwivuza
mu gihe agize umurwayi ufatwa mu masaha y'ijoro kandi akaba arembye ku buryo atategereza ko bucya. Nta yandi mahitamo abatuye hakukirehe baba bafite uretse gufata ubwato bw'ingashyi bakamujyana ku bitaro bya Kibogora. Ariko ntibiborohera ku buryo nk'ababyeyi bari kunda bo hari n'ababyarira mu mayira bataragira kwa muganga.
Gutyo nijoro kubera nta muganga ngo amufashe baramujyanye abyarira mu kibaya. Bitera ingaruka ku ruhinja ku buryo bargeje Kibogora rugiye no gupfa. Kubera nta muganga wari uhari ngo abe yamufasha. Umubyeyi yaba afashwe n'inda bakamujyana ko nta baganga baba hari ngo bamufashe. Akabyarira mu nzira yamara no kubyarira mu nzira kubera umwana yabyariwe mu nzira nta baganga bagomba kumufasha ku mwana nawe uruhinja amaze kubyara bikamugiraho ingaruka.
Aba baturage rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubongerera abaganga ku buryo haboneka n'abakora mu masaha ya nijoro.
Nuko bakongera abaganga hakaboneka n'abarara kugira ngo bafashe abarwayi bafashwa n'uburwayi butunguranye.
Mwadushakashakira umuganga wa hano haba uhavuka ubwo dufite n'abanyeshuri bagiye barangiza kwiga ariko nta mirimo bafite. Siho bakwiye kuvura ka batabihabona leta yoheje.
Umuganga niwe udushaka uwa nijoro kubera ko iyo tugize ikibazo cy'abana nibo baturushya cyane uburyo bamaze gufatwa. Kandi abaganga bakatubaye hafi kugira ngo badutabare.
Turasaba leta y'u Rwanda kugira ngo izabidufashemo iduha abaganga batwunganire kujya bakorana n'ijoro byadufasha.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke iki kirwa kibarizwamo zivuga ko aya mavuriro y'ibanze yagiye yegurirwa abikorera ariko bakemeranya n'ubuyobozi uko bagomba gukoramo. Ku murongo wa telefoni Gana Ntaganira Josue Michel uyobora aka karere mu buryo bw'agateganyo arizeza abo baturage ko icyo kibazo kigiye gukurikiranwa.
Hari inama yo mu ishami ry'ubuzima ishinzwe guhuza ibyo bikorwa twasabye ko batumira barwiyemezamirimo noneho kugira ngo batange imitego zabo z'uburyo abaturage bahabwa serivisi ku manywa ariko baragaragaza uburyo nijoro byagenda. Umuntu ntabwo agira igihe arwara ashobora kurwara ku manywa cyangwa akarwara nijoro. Kuba barakivuze ubwo ni ugusaba ko dukora monitoringi tukabaza uwahawe ikibazo dosate impamvu atubahirije ibyo bwiriza yahawe n'ababishinzwe.
Abatuye ku Kirehe baragaragaza ingorane zo kutabona serivisi z'ubuvuzi ziboneye kuri poste de sante. Mu gihe mu gushyiraho aya mavuriro leta y'u Rwanda ivuga ko ikigamijwe ari ukugeza ubuvuzi kuri bose. Icyakora nta wabura kuvuga ko ibi bikigoranye bitewe n'inzitizi zishingiye ku mubare muto w'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko kuri ubu umuforomo umwe asabwa kwita ku barwayi barenga 1,000 mu gihe umubyaza asabwa kwita ku babyeyi hafi 400. Themistocle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Themistocle Mutijima ucukorerwa mu Ngata na mugenza we Claude Ganza Munyamagana wagiye kutubwira iby'imyubakire y'akajagari ibangamiye abanyagihugu bo mu mirenge imwe imwe y'akarere ka Rubavu.
Abayobozi nta bikorwa batabigira.
Ajya kubaka buryo mu muhanda yamaze kuvugana nabo.
Ugasanga rero kumuhagarika kuvuga bihita bihubusa.
Aba ni bamwe mu batuye mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu bavuga ko imwe mu mihanda yari yarakaswe mu gace batuyemo bita Kiharangwa. Kuko abaturage bagiye bubaka amazu ntibatinye kwinjira no mu muhanda kugeza imwe mu mihanda isibanganye burundu ku buryo uhanyuze ubu atakeka ko higeze haca umuhanda.
By'umwihariko ni ikibazo cyihariye muri murenge warwa ko ibantu umuntu yubatseho gatonya akabura nta muntu umuhagaritse yafunga umuhanda akabura nta muntu umuhagaritse n'uwinyuma ye agahita afunga umuhanda umuntu akabura asibanganye burundu. Ariko icyo kivamo yuko usanga abantu bamwe baragiye bafungirwa amayira bakaba bari kugenda bazenguruka hepfo.
Umuntu ashatse kugira ngo agere mu karitsiye atuyemo arazenguruka agakora urugendo rutari munsi rw'ibirometero nka 5 kandi akagombye kubona evene ihinguka mu yindi. Iyo mihanda yose yarafunzwe ni ikibazo dufashamo tukabona imihanda yafunzwe ko yafunzwe.
Uvuye aha mu murenge wa Rubavu havuga kwigarurira hagenewe imihanda bakahubaka amazu cyangwa ibipangu byayo. Hari ahandi naho usanga bitwikira ijoro bakubaka, uretse ko hari naho bubaka ku manywa y'ihangu nko mu mirenge ya Rugerero na Gisenyi kandi nta byangombwa bafite. Aho waheruka guhabona igipangu gusa wongera kuhanyura ugasanga hahindutse amazu y'ubucuruzi cyangwa hatangirwa izindi serivisi. Ibi wabibona neza witegereje nko ku muhanda uca hazwi nko kwa Rujenda ukomeza muri gare. Abakurikiranira hafi imyubakire muri aka karere babona uko amazu akomeje kubakwa hatisunga igishushanyo mbonera ngo bamenye icyo buri gace kagenewe. Ahazaca imihanda, ahagenewe inzu z'ubucuruzi z'amagorofa, ahagenewe inganda, amasoko n'ibindi. basanga ari igihombo ku muturage ubwe no ku gihugu muri rusange kuko bidindiza iterambere. Imyubakire nk'iyi kandi ntibura kugira ingaruka ku bandi baturage nk'aba bafungiwe imihanda.
Nkanje nitanze urugero, iyo mvuye mu mujyi ntashye nishyura amafaranga 500 kuri moto kubera yuko urugendo rwabaye rurerure, ariko mu gihe utuye imbere yanjye ishyura amafaranga 300, urumva ni ikibazo nyine.
Iyo uteze umumotari uvuye nko mu mujyi kandi utuye mu ivene ya kabiri ya Buhuru, agufata nk'umuntu usubiye mu bwanga, ari bitewe no kugenda ugakora kurusi ndende, igiciro kiriyongera, niwe yari turabasaba 500 nyine narimwe akanga no kukakugeza.
Hariho kandi n'abandi batewe inkeke n'uko isuri n'amazi y'imvura ashobora kuzabasenyera kandi biturutse kuri bagenzi babo bubatse mu kajagari. Uyu ni umwe mu batuye mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugeriro, uvuga ko iki kibazo amaze imyaka irenga inakigejeje ku nzego zibanze, kuva kuri komite y'umudugudu atuyemo kugeza ku rwego rw'akarere, ndetse na polisi yarayimenyesheje abinyujije mu mabaro atandukanye yanditse twaboneye kopi asaba gukemurirwa ikibazo.
Nasabye ibyangombwa byubaka, ba injenyeri babo baza gukora isuzuma, baza gusanga ko aho hantu araho kubakwa, barampimira ndahubaka, bansaba ibyo nagombaga gukora byose ndabikora. Uyu munsi tuvugana iyo nzu ntuyemo, ariko ari twageranye amasezerano y'uko bagomba guca umuhanda imbere y'iwanjye. Noneho bageze mu guca umuhanda basanga harimo amazu abiri, noneho yamaza akomoka muri wa musozi wa Rubavu, amazi akomoka ku myubakire y'abantu batari barahawe ibyangombwa, akazira yagera iwanjye akirundirira iwanjye akansenyera inzu. Ubu tuvugana maze guhomba amafaranga ari hejuru ya 3,000,000. Ndababaye cyane kuko kuba umuntu ahora asiragira aza mu kibazo kimwe kandi cyakagombye kuba cyarumvikanye cyarakemutse.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byo kubaka mu mirenge yose, kuko igishushanyo mbonera gikwiye kuba gikurikizwa cyari kitaraboneka. Mu kiganiro ubuyobozi bw'akarere bwahaye itangazamakuru mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ingingo y'imyubakire y'akajagari yagarutsweho, ndetse Meya Gilbert Habyarimana yavuze ko hagiyeho ingamba zo gukumira no gukurikirana abubaka mu kajagari. None ko n'ubu iyi myubakire ikigaragara, izo ngamba zaba zitanga umusaruro ki? Meya Gilbert Habyarimana ashusha nk'uwemera ko bishoboka ko bamwe mu bayobozi bahabwa amafaranga bakemerera abaturage kubaka uko bishakiye.
Izo ngamba ni ubugenzuzi bukomeye muri iyi minsi burimo bukorwa hirya no hino mu mirenge, ariko hejuru y'icyo ngicyo ni no kuzamura uruhare rw'abaturage mu gukumira ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibangiriza imiterere myiza y'umujyi. Ariko nanone ni no gukurikirana abayobozi babirebera kugira ngo babihanirwe, cyane cyane ko tuvuga ko buriya iyo byakozwe kuriya ntabwo abo bayobozi bari aho ngaho, tandukanye n'uko baba bakiriye yeza ndonye mu buryo butandukanye.
Kugeza uhari abari babikurikiranwaho cyangwa byari byagaragaraho abayobozi
batangiye gukurikiranwa cyane cyane mu buryo bw'imicungire y'abakozi. Hariho n'abayobozi b'imidugudu ubu bagiye bari kugenda birukanwa kubera icyo kibazo.
Muri rusange uturere turimo n'aka ka Rubavu tuvuga ko dutanga uruhushya rwo kubaka ahantu hemewe n'amategeko kandi hasuzumwe hifashishijwe igishushanyo mbonera, ariko hamwe na hamwe amazu atari make akomeza kubakwa atujuje ibisabwa kandi ntiyubakishwe ibikoresho birambye, kuko bubaka basa nk'abasiganwa n'igihe ngo bizamenyekanize uzituwe ahari bitume batazisenya. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Iyo nkuru ya Claude Ganza Munyamagana mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome. Mukanya ya nkuru nayo nabemereye yo mu ikambi ya Mahama mu vy'imideri.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
abatari bake. Iyo umuntu avuze ikambi bumva ko ari ubuzima burimo amaganya gusa. Yamara mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ari mu impunzi z'Abarundi, siko bimeze. Hari ugaruka rwahisemo kwiga gutambuka no kwerekana imideri mu nyambaro, bavyita defile de mode mu Gifaransa. Abo baremeza ko bitoroshe kubikora mu ikambi y'impunzi kubera ubukene buharangwa, ariko bakavuga ko bagerageza kugira ngo biyibagize ingorane barimwo. Ijwi rya Amerika ryabagendeye rice kumenyesha amakuru wabo. Utru Pierre Claver, ni inkuru.
Nayuko turarepeta.
Nanje kubereka imyambaro ya moto.
Gracia na kana kagakobwa katarashika n'imyaka 10 we nabavyeyi biwe bahungiye mu kambi impunzi ya mahama mu Rwanda. Ariko yiga gutambukira ifyeri yambaye agakanzu k'igitenge ibyo bita mu gifaransa defile de mode aramaze no kumenya ico uwo mwugusigura.
Nyene n'umuntu agaragaza impuzu kuno ziba zimeze kugira n'udishima azozigore cyane biraryohera birumaraso.
N'abagenzi we barimo Akisa basa nabanganya imyaka n'inkuko utwo twana twambaye ipantaro n'amajipo y'igitenge agasakoshi mu ntoke n'inkofero ku mutwe bamwenyura bati binimboneka rimwe ku mwana w'impunzi.
Twariko turagira ikirori dutambuka nk'abamoja numva binjyoheye cyane je kubera mbona nyene abazungu sinari bizi ko nzogera imbere nk'uku nkabona abazungu ndiko ndatambuka imbere.
Ndabikoze cyabashima nabo baryohekwe impunzi y'igitenge nyene nziza ibereye.
Uwo mwana w'umuhungu nawe afise imyaka 11 yambaye ikabutura y'igitenge n'inkoni mu ntoke mu gutambukira ifyeri.
Eje bibi nagize nibyo abamodo nyene niyumva nyene ko ndimo ndagenda neza atabwoba.
Abo co kimwe n'abandi bagize umugwi w'abagera kuri 40 witwa Top Family Modeling Agency. Umumenyereza wabo Iradukunda Guy Merci avuga ko ibyo gutambukira ifyeri no kumenyekanisha imideri yavyumvisemwo kuva tarahunga igihugu.
Namye nshaka kumva yuko nanje no bamanke ageze ku rwego hejuru ariko ubuzima buza kunyankira nisanga mu buhungiro ariko bavuga ati none nzogira gute reka mbandanye kumbura Imana yo bishisha muntu nze yayo nanje nogira aho nshaka. Hama intego yacu dufise ni mukwerekana yuko même si nous sommes des réfugiés turashoboye dukora ivyereke kumurika impuzu imideri. Tumaze kwerekana ibintu byinshi twageze muri Fashion Week batangaye kubona abakwifije bakoze ibintu nk'ibi.
Impuzu z'ibitenge baba bambaye zishonegwa muri atelier iri mikambi ya mahama nyene yashizweho n'ikigo gifasha impunzi z'abarundi Maison Shalom. Abo basore n'inkumi hamwe n'abana bemeza ko iyo izo mpuzu ziguzwe babukura mu cibo yamarabira n'abafasha kwirinda ubuhumbu.
Kiragurwa cyane abana turiga hari ivyo dufasha mu vyereke amakaye n'ibintu vya mbere bituma ugaruka ruhura ugaruka rukamenya ingeso nziza. Ariko ndakoresha nkwenuma sindabereka modeling gusanga y'impunzi ahubwo ndabumvisha umumodo nyakuri muri societe. Mbega abaho gute si waho ndaje kugwana si waho ndaje kunywa ibitabi afise kwitwara gute muri community kalite bakuziko mu ngeso nziza. Nico gituma ba jeune vraiment turagerageza kugira ngo nubwo turi mu buzima urazisanga bigoye ari ababona yuko ubuzima bwa bankiye tireka tugende mu biyayura mutwe reka tugende mu rumogi mu bintu nk'ivyo. Ariko ndabona yuko benshi bariko baravyitabira ni benshi abajene benshi baguma basaba yuko boza muri model
naho biri uko intamba myizozo ntizibuze kuko bakorera mu buzima butoroshe bwo mu ikambi y'impunzi.
Ni kenshi usanga ducerergwa mu maya petition bivanye nuko yabuze amazi yagiye gutondera amazi bivanye nuko muhiri wawo ntibimeze neza. Unavuga yuko imibiri usanga tuba dufise sinya indi yababandi dusanzwe tuzi ariko petit a petit loiseau fait son nid turibaza yuko natwebwe tuzogera handi hano. Nico gituma tudashobora gucika intege ego turasonza ariko tuyavuga ati mbega twakora iki kugira ngo tuze tuve muri nonzara. Niyo rêve dufise
intego yo kugwanya ubuhumbo mu gwaruka bayihuriye ko numugwi wabavuze b'ingoma witwa Intayesha kukaranga urongowe n'uwo mutama. Imbere yuko tuganira abanza kuducishiriza ko kugahogo kiwe
ngwe Intayesha ziwa chumu komere dukomeza karanga twahoranye Intayesha ziwa choguma gumuco twibuka karanga twahoranye twibuka karanga twahoranye ngo twibuke igihugu cyacu Intayesha ziwa choguma gumuco twibuka karanga twahoranye twibuke ikiyaga Tanganyika Intayesha ziwa
aho uri kubwira iki abantu nka
aho mba ndiko ndabwira abene wacu turi kumwe ngaha ibyo dukora byose nibyo turi mu bintu by'umuhangayiko ariko twibuka iyo twataye uruzugi hariya mu gihugu cacu turavuza inanga turavuza amakembe turavuza imini n'ibyinshi n'imyironge turafise
muravuza n'ingoma
turavuza n'ingoma z'abatimbo watubonye hajya biraturinda gusamara benshi aho bokwirukiye mu bintu by'ibyo byabwenge cyangwa mu bintu bibi by'ubusuma baraza tugahurira hamwe tukavuza ingoma hanyuma twaheza tukagira inama nuko mbere tukigisha n'ugwaruka ruriko rurakurira ngaha kugira rumenye umuco kama w'igihugu cyacu cyo Burundi.
Mahama ni kambirimwo impunzi z'abarundi zirenga gato 260 igice kinini kigizwe n'ugwaruka. Abatwari yo kambi haba ku Rwanda rwa leta y'u Rwanda canke rw'impunzi baremeza ko akwiye kubaho ibikorwa byinshi byaba inkino utugenegene akaranga n'ibindi byofasha kurinda ubuhumbo mu gwaruka bikagarukana n'icizere muri abo barundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru akeneye ni ukuri we duce dusozerere ikiganiro anyu mu ntara cuno mu musi mwateguriye mwongera mushikirizwa na Jewe Diane nahazuye ndabakengurukiye ko mwaduteza abidi yakoze Facile Gebehu yegeranije amaju yacu na engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Reka tuze gusubira igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri isanga mukurindira mururanirwe mu vyo murimo vyose.